twarateguriye kandi tubashikiriza turi mu ngo zacu hirya no hino ku nkengera z'igisagara cya Washington DC mu ntumbero yo kwirinda umugera wa corona. Mu Burundi, leta yishinze kuba yazimanganije umugera wa corona mu minsi itagera ku ijana iri imbere.
Icya mbere ni kurwanya cyakiza karanda corona, akababwira yuko isekeze yatanguje coba ikivugo babura amatari bose bokigira gwabo kugira ngo iyo ngwara iranduranwe n'imizi mu kiringo cy'amezi atatu.
Uwo ni Jean Claude Karegwa Ndenzako, umuvugizi wa perezida w'u Burundi ari gitega ku mugwa mukuru. Undi igabisha ko igabanuka ry'inkingo zari zisanzwe zitangwa muri ibi bihe by'ikiza cya virusi ya corona zizogira ingaruka mbi zikomeye. Umuriro wadutse ku muringote utwaye ibitoro mu gihugu cya Misiri wakomerekeje abantu 17. Ethiopia yatanguye kuzuza amazi mu rugomero Grand Renaissance. Aya makuru nayo ari tubafitiye mu karere k'ibiyaga binini, tuyagaruka ko mu kanya gato imugumi hafi y'amaradiyo yanyu. Duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi muri aka kanya. ONU igabisha ko igabanuka ry'inkingo zari zisanzwe zitangwa muri ibi bihe by'ikiza cya virusi ya corona rizogira ingaruka mbi zikomeye. Inkuru tubaza mugenzi wacu Eugene Mukankuzi.
Igipimo abana bahabwagaho inkingo zibarinda indwara y'iseru, tetanosi n'akaniga cyaragabanutse ku buryo buteye ubwoba muri ibi bihe by'icyorezo cya COVID-19. Ibi birashyira miliyoni z'abana mu kaga. Ishami rya ONU ryita ku buzima OMS ryabivuze uyu munsi kwa gatatu. Umuyobozi mukuru waryo Tedros Adhanom Ghebreyesus muri raporo ya OMS yakoranye na UNICEF yavuze ko umubabaro n'impfu z'abana bitewe n'uko batahawe inkingo bagenewe bishobora kurushaho kurenga kure COVID-19. Bibiri bya kane by'ibihugu 82 byasubije mu iperereza raporo yashingiyeho byavuze ko gahunda zabyo zikingira zakomwe mu nkokora na virusi ya corona kuva mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka. Ibibazo ahanini bishingiye kutagira ibikoresho bihagije byo kwirinda virusi ya corona ku bakozi bo mu buvuzi, kuba ingendo zibujijwe no kuba umubare w'abakozi bo mu buvuzi ari muto. Ibyo byatumye serivisi z'inkingo zigabanywa, izindi zirahagarikwa. Imibare ikubiye muri raporo ya 2019 yerekana ko hafi abana miliyoni 14 ku isi hose batahawe inkingo zashobora kurengera ubuzima bwabo. Abenshi ni ababa ku mugabane wa Afurika bakunze kutabona n'izindi serivisi z'ubuvuzi. Iyo raporo ivuga ko ibikorwa by'ikingira bitagendaga neza mbere y'icyorezo gishya cya virusi ya corona, ariko ko aho kiziye cyabihuhuye.
Urakoze Eugene kuri iyo nkuru. Naho mu Misiri, umuriro wadutse ku muringoti utwara ibitoro muri icyo gihugu wakomerekeje abantu 17. Umuriro ukomeye wadutse inyuma yo kubitoro bivuye mu muringoti uri hafi y'ibarabara riri mu ruja n'uruza rukomeye rw'imodoka mu gice kiri ku nkengera z'umugwa mukuru wa Misiri, Cairo, ku munsi wa kabiri. Ibyuma bituma ibitoro bitembera muri uwo muringoti byaciye ivyugagwa bidatevye mu karere uwo muriro wadutsemwo. Imbeya zase kuri uwo muringoti zarashoboye guhagarikwa nk'uko bitangazwa n'ubushikiranganji bujejwe ibitoro. Abategetsi ntaco batangaje buno nyene kucatumye ibitoro bishobora kuva muri uwo muringoti uri ku metero imwe n'igice munsi y'ubutaka. Umwe mu babonye ivyabaye avuga ko imodoka zitari nke zisa n'izari zatawe na benezo zahiye. Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe ibitoro Hamdi Abd El Azizi yatangaje ko igice cegereye aho umuriro wadutse cari cazibiwe co kimwe n'ibarabara riri hafi yaho. El Azizi yatangaje igihe bazosubira kugurura ibitoro. Yavuze ko umugwi w'ugutohoza ivyabaye washizweho. Ethiopia yatanguye kuzuza amazi mu rugomero Grand Renaissance Dam. Ibindi kuri inkuru turabihabwa na Eugene Mukankuzi.
Ethiopia yatangiye kuzuza amazi muri urwo rugomero rwa Rutura nk'uko minisitiri ushinzwe amazi yabivuze kuri uyu wa gatatu, umunsi umwe nyuma yo kugirana ibiganiro n'ibihugu bya Sudani na Misiri kuri iki kibazo gifite ipfundo ikomeye. Minisitiri Seleshi Bekele mu byo yavugiye kuri televiziyo yagize ati kubaka urugomero no kurwuzuza amazi birajyana. Ejo kwa kabiri habaye ibiganiro hagati ya Ethiopia, Misiri na Sudani hagamijwe gusuzuma ibyo urwo rugomero rw'amazi azatanga ingufu ku ruzi rwa Blue Nile ruzagenderaho ntibabasha kubyumvikanaho. Uru rugomero ni igikorwa Ethiopia yashyize imbere kugira ngo ibe igihugu cya mbere ku mugabane wa Afurika gitanga mu mahanga umuriro w'amashanyarazi, ariko byateye impungenge i Cairo mu Misiri ko uruzi rwa Nili rwari rusanzwe rufite amazi make, abaturage bayo barenga miliyoni 100 bishingikirijeho rwarushaho kugira inzitizi.
Turagushimiye Eugene. Igitero cy'indege cyahitanye abasivile batari munsi y'umunani mu ntara ya Al Jawf muri Yemeni, nk'uko abahaba hamwe n'abayobozi bo mu bwoko bw'abahuti bagwiriye muri iyo ntara babivuga. Nigitero chagata tukibaye kuva mkwezi guheze hasu ya kwaduka uruhagarara. Eze ni mkambusi abandanye inguru.
Umuvugizi wa Minisitiri w'Ubuzima w'Umuhuti yavuze ko umukwabu w'indege z'urugaga ruyobowe na Arabia Saudite wakozwe mu karere gatuwe mu ntara ya Arham hapfa abantu 9 barimo abana babiri n'abagore babiri. Abaturage baho babiri batangarije ibyo ntara makuru by'Abongereza Reuters ko abantu barindwi bishwe. Umuvugizi w'urugaga Colonel Turki Al-Malki yabwiye ibiro ntara makuru Reuters ko ayo makuru azakorwa iperereza. Ati tuyafashe mu buryo butajenjetse kandi azakorwa iperereza cyukumbuye nkuko bisanzwe bigenda ku makuru nkaya mu buryo mpuzamahanga bwemewe kandi bwigenga. Urwo rugaga rwatangiye kugira uruhare muri Yemen mu kwezi kwa gatatu umwaka wa 2015 muvoma y'abahuti ishyigikiwe na Irani ikimara gukura ku butegetsi mu murwa mukuru Sana guverinoma ishyigikiwe na Arabia Saudite. Urugo mu rwongiye gufata intera kuva mu mpera z'ukwezi kwa gatanu ubwo amasezerano y'agahenge yararangiye bikubitiye ku cyorezo cya virusi ya corona. Ubwo abahuti bagiye batera za misile bagakoresha na za drone mu kugaba ibitero ku mijyi ya Arabia Saudite. Ingabo z'urugaga nazo zagiye zihimura zikoresheje ibitero by'indege.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mushobora no kutwumviza ku rubuga rwa Facebook no ku kibanza cyacu cya internet aricyo wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye yahamagariye baburamatari b'intara 18 zigize u Burundi kwihutira gutuza ikiza cya virusi ya corona no kurwanya biboneka ibiturire. Inkuru tuyigezwaho na Desire Atumimana ari Kigali mu Rwanda.
Inyuma yo kwemezwa n'inama nkenguzamateka ku munsi wa gatanu w'indwi iheze mu nyuma akagenwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, Evariste Ndayishimiye kuri wa gatatu yahuye n'abo barongoye intara 18 z'u Burundi kugira batangure imirimo yabo bazinanye bongere batekerwe impanuro mu mabanga bagiye kujamwo. Jean-Claude Karegwa ndenza ko umuvugizi w'umukuru w'igihugu yashikirije amenyesha makuru ivyo umukuru w'igihugu yaganiriye n'ababuramatari.
Icambere no kugwanya cakiza karanda corona akababwira yuko isekeze yatanguje rifise icivugo ndakira sinandura kandi sinanduza ikiza coronavirus coba icivugo baburamatari bose bokigira gwabo kugira ngo iyo ngwara iranduranwe n'imizi mu kiringo c'amezi atatu bisigwe ko hategerezwa gukogwa ibikogwa mu ntara muntu mbere yo kurandurana n'imizi ico kiza karanda. Ikikogwa ca kabiri cihuta nico kuronsa akazi ugwaruka gwarangije amashuri mugabo rutagira akazi. Aho rero gikenewe bwa mbere nuko ugwaruka bamenya igitigiri cyago n'ibyo gwize mbere aho bidarudashobora kunka kazi byoroshye akabanza akaba n'inyigisho nkahisha bwenge zorufasha kuronka ico rukora.
Mu gihe rero Burundi buri mu bihugu 10 vya mbere muri Afrika igiture cyatsi mwindaro nkuko byerekanwa n'ishyira hamwe mpuzamakungu Transparency International gutuza ibiturire biri mu byo baburamatari basabwe. Hakaba mbere hagiye gushigwaho uburyo abanyagihugu bazohora bashikiriza uko igiturire gitangwa mu makomini wa
kugwanya ibiturire kugwanya isesagurwa ry'ubutunzi bw'igihugu. Yababwiye twa dusanduku uzoja mu makomini ko twotegurwa hari mukuru w'igihugu arafise abizigwa biwe bazogenda bafite igufuri n'urufunguruzo bwa mbere bakugara bazo baja kugurura bagiye gukurayo ivyo vyashikirijwe n'abenegihugu. Rero asaba baburamatari gutinyura abenegihugu bumve yuko ubutunzi bw'igihugu n'ubutunzi rusange n'ubutunzi rusange twese tegerezwa gukingira. Gutyo rero umuntu wese ategere ko gusesagura kunyonyeza kugira iture cyangwa kubitanga ari umuziro uzigwa babigira umuziro.
Ikindi Jean-Claude Karegwa ndenza ko yamenyesheje baganiriye muri iyo nama y'abamatari n'umukuru w'igihugu nuko abahungiye mu gihugu hagati bosubizwa mu zabo.
Yasabye abamatari kwegera abo bantu bakaganira bakabwira imigambi igihugu kibafitiye mugabo bakumviriza nabo nyene bakababwira ibyifuzo byabo kuko nkuko yabamenyesheje icyo ugiye gukorera abantu abo bantu mutakivuganye kenshi bagifata nkuko cyo batari gikorwa kije kubagirira akamaro. Ati rero nimuganire nabo bantu abakeneye gusubira mu zabo bumva ko bishoboka basubire mu zabo aho bidashoboka nabo bifuza kuba nko mu bigwato mu rwata ariko cyane cyane uko biganiro hagati yabo bantu nabo barongozi b'intara.
Ibindi baburamatari baganiriye n'umukuru w'igihugu kwitwararika kugwiza umwimbu biciye mu kuvomera kubungabunga umwimbu na cyane cyane mu ntara ziri ku rubibe no kurondera ibibanza byo kubakamwa amashuri y'imyuga. Mwamenya ko muri baburamatari 18 babiri gusa aribo bahora muri ayo mabanga nabo akabara bo mu ntara za Gitega na Karusi muri abo babura matari batatu n'abakenyezi bakabagiye kurongora intara za Ruyigi Makamba na Karusi Gishasha barundi baheruka kubona mu mwaka w'1993 inyuma y'igandagurwa rya president Melchior Ndadaye nuko muri abo babura matari 18 harimo basirikare bo ku ipeti rya koloneli batatu bajejwe intara za Bururi Kayanza na Mwaro be n'abapolisi babiri umwe akaba arongoye intara ya Cibitoke uwundi nawe akaba arongoye igisagara cya Bujumbura abasivili 13 basigaye bose bakaba baturuka mu mugambwe wa CNDD-FDD uri ku butegetsi kuva mu mwaka w'2005 aba baramatari bose rero uko ari 18 imbere yo gutandukana n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba yabanje kubashikiriza imodoka nshasha zobafasha mu manga yabo gusa umukuru w'igihugu akaba yabasavye kuzozibungabunga Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
tukiri mu Burundi inyuma yo kumukuru w'igihugu mushasha w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ahamagariye abarundi bahunze igihugu gutahuka kugira bafashe kubaka u Burundi mu ijambo yashikirije igihe yarahira zimwe muri izo mpunzi ziba muri Uganda zivuga ko gutaha bizoterwa nuko imbonera kure zambuwe ububasha zifise inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika muri Uganda Ignatius Bahizi
Ishyirahamwe rishinzwe impunzi ku isi UNHCR ritanga ibisubizo bitatu byonyine byatuma ubuhunzi bushira ku isi ari byo impunzi kugirwa abanyagihugu b'igihugu zahungiyemo gushakirwa igihugu cya gatatu uretse icyo zavuyemo n'icyo zahungiyemo hamwe no gutahuka ku bushake zigasubira mu gihugu cyazo cyakavukire iki gisubizo cya nyuma nicyo gishyirwa imbere cyane nk'igitanga umuti nyawo wo gukemura ubuhunzi ku isi dore ko izibonerwa igihugu cya gatatu zitarenze rimwe ku ijana ku mpunzi zose ku isi kandi n'amategeko y'ibihugu atandukanye akaba atemerera impunzi guhabwa ubwenegihugu muri icyo gihugu ukurikije ibi bitatu mu gihe bitera abantu guhunga bidakemuwe byaba bivuze ko umubare munini w'abahunze bashobora kuzitwa impunzi ubuzima bwabo bwose
ntitwifuza ko hari umurundi yoba mu mahanga ari impunzi umenga ntagira ubwende gihugu nico itwa dusaba abarundi bose ko botahuka tuzobandana duhamagarira abarundi bari mu mahanga kugira uruhara mu guhesha izina ryiza uburundi mu makungu no mu gutegura no gushyira mu ngiro imigambi iteza imbere uburundi
uwo ni perezida Evariste Ndayishimiye ubwo yarahizwaga mu kwezi gushize imbere y'abarundi bose kuba umukuru w'igihugu icyo yasabye impunzi z'abarundi niwo muti ushobora gukemura ikibazo cy'abarundi benshi bahunze badashaka kwitwa impunzi ubuziraherezo ukurikije zimwe muri izo mpunzi twavuganye n'izindi twagiye tuvugana kenshi
harimo abantu benshi bateje umutekano muke mu Burundi bagateza n'ibibazo byinshi mu Burundi harimo nk'abo bantu bita ngo ni imbonerakure kuko imbonerakure nta murimo zari zihawe cyangwa se zari guhabwa wari gutuma igipolisi kitawushobora kuvana nuko zari abantu badahembwa bavuga ati ni uguhembwa mu bantu ni ukwihemba mu banyagihugu dutwara ibyabo twonona ibyabo dufata nabi abantu uwo tudahuza rw'ukubitwa ari ukugirirwa nabi imbonerakure zibanze zifatirwa umwanzuro zigaruke mu rugo nimba ari imirimo baziha iyindi umugwe imirimo bayihaye yaduteje umutekano muke bituma tugira ibibazo byinshi Evariste Ndayishimiye abanza akora icyo kintu kugira ngo natwe tubyigeho kuba twagaruka mu gihugu
nimba ashaka ko abarundi bahunguka bakubaka igihugu imbonerakure nizive mu nzira nizifitiye ibigwanisho zahawe zije kuba abanyagihugu nk'abandi umuntu nahunguka amenye ngo abayeho nta kintu kizogira gute nta muntu azomutoteza kuko perezida wibereye i Bujumbura ariko imbonerakure iri mu gihugu hagati izototeza abantu batoteza abantu
zimwe mu ntumwa z'igihugu cy'u Burundi twagiye tuvugana zivuga ko ibyo impunzi zivuga ku mbonerakure atari byo ko ari ugushaka kuzisiga imbyiro kandi ko hari n'imiryango mpuzamahanga idashakira ibyiza u Burundi igenda iharabika uwo mugwi w'abasore bishaka ku butegetsi nyamara imbonerakure ntabwo aricyo kibazo cyonyine hari n'abandi bumva ko iby'ubutunzi mu gihugu bitifashe neza akaba bigaragaza ko basa nk'abarimo gushakisha imibereho kuruta kwitwa impunzi
none mu Burundi nk'ubu nk'akarorero amaze kugusinyira amashyirahamwe ngaha y'amakompanyi angahe yoherekaza akazi abarundi bafise nk'udusure bashobora gusabamwa akazi ko gukora mu Burundi kuva atanguye kwa perezida kugira ngo twizere ko ibyo yavuze byatanguye gushyirwa mu ngiro amashyirahamwe ngaha amaze kwemererwa mu Burundi iyo haba nta kazi bagahembwa
ariko icyo naco perezida Ndayishimiye uko niko yakivuzeho
uwajangwe no gupagasa nawe azaroswe ivyangombwa areke guterite igihugu no kwiteniceyi nimuko dusaba barundi bari mu bihugu byo hanze kugira indero ndundi uwo byanye nawe natahi wawo kuko igito gitabwi wawo hakatukisha abarundi bose
haba kirikare cyane kugira ngo umuntu avuge ko president ndayishimiye ananiye gukemura ikibazo kibuze impunzi z'abarundi zinyanyagiye hirya no hino ku isi gutahuka kuko akiri mushaka ubutegetsi ariko cyaba ari igihe cyo gushakisha ukuri kuri mu by'impunzi zivuga kumbonera kure nuko ibisubizo bigatangwa kugira ngo zitongera kwifashisha iyo mpamvu zivuga ko ariyo izizitirira mu buhungiro ukurikije umuryango ushinzwe impunzi ku isi UNHCR muri Uganda honyine harimo impunzi zisaga 140,000 z'abarundi zimwe akaba zimaze mu gihugu igihe gisaga imyaka 10 Ignatius Bahizi ijwi rya Amerika Uganda
kwindi nguru yerekeye Burundi umugwi wa ONU ukora amatoza ku Burundi wayawushikirije raporo mu nama nkuru ijeje umutekano ya ONU uwo mugwi uhamagarira perezida w'u Burundi gufata ingingo za mbere zerekana ko ubutegetsi bwiwe butandukanye n'uwahahora uwo mugwi wagirije u Burundi ko bwahonyanze bikomeye agateka kazi na muntu Tekrave niyo nkuru adufitiye ibindi kuri inkuru
kubwo umugwi w'ishyamwe mpuzamakungu ONU ukora amatohoza ku Burundi kubona igihugu gifise indongozi nshasha ni vyiza ariko izo ndongozi zibwirizwa kwerekana impinduka ziboneka mu gihugu kugira ngo agateka kazi na muntu kubahirizwe uwo mugwi wabishikirije kuri uyu wa kabiri mu ijoro imbere y'inama nkuru ijeje umutekano ya ONU Omunya Senegal Dudujen arongoye uwo mugwi ugizwe n'abahinga batatu yahaye ikiganiro cihariye ijwi rya Amerika maze ashikiriza zimwe mu ngingo zihuta bifuza ko zifatwa na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye Ati cyambere no kugabanya ku rugero ruboneka ibikorwa bihohotera agateka kazi na muntu icya kabiri no guhana abagirizwa amabi atandukanye muri aba harimo gwaruka rw'imbonerakure n'abandi bafatanije ibikorwa byo kubangamira agateka kazi na muntu kureka abantu bakishira bakizana baba abatavuga rumwe no gutegetsi canke abandi bifuza gushikiriza ivyumviro no kugira amanama gukorana neza n'amakungu cane cane gusiga kugurura ibiro vy'igisata cawo nica agateka kazi na muntu gufungura abamenyesha makuru bafunzwe nk'abikinyamakuru iwacu n'abandi bafungiwe ivyumviro vyabo batavuga rumwe na leta n'abandi kuba ubutegetsi bwarahindutse ni byiza ariko bibwirizwa guherekezwa n'ingingo zerekana impinduka ataraho ntaco byo babimaze kuva uwo mugwi ushingwa na ONU mu mwaka w'2016 abawugize ntibarahonyoze kirenge mu Burundi kuko leta yanse ko bakorana namubajije ingene bagiye gukorana na leta nshasha ati twebwe twasabye ko twakorana n'u Burundi tukemererwa kujayo kuva kera ariko byaranse twifuza kumviriza ubutegetsi inzego za leta n'abandi bakorera mu gihugu ingene babona ibintu icyo dukora ubu dukoresha uburyo bwose bushoboka tukavugana nabo mu ibanga habe n'abandi bakorera hanze abahunze n'inzego mbamakungu kandi turigengesera tukavuga ukuri mu maraporo yacu ahandi hoho murumva ko leta yocira nkaho idufatira uwo mugwi uvuga ko ufite icyizere ko ibintu bizohinduka ufatira ku ijambo umukuru w'igihugu yashikireje ariko ararahira aho yiyemeje ko agiye gukorana neza n'amakungu harimo na ONU icyo gihe Evariste Ndayishimiye yaniyemeje ko agiye kubahiriza agateka kazi na muntu uku niko yabyivugiye
nimugira ubwoba ndazirindi ndibiye ukwishyira no kwizana kw'abarundi bose no kubakingira mu gateka kabo guhera ubu ibyingimba nibihagarare umwe wese avuga ikimubakiye twoye kwihamenya batwenzi kuva ubu nta kuniga mu ijambo kuko dufite ihangiro ryo gusasagaza ubutungane bwizewe na bose kandi bunwanisha abenegihugu na cane cane mu gusubiza umutamana intare yo kumugina turifuza yuko ibyo habihanwa habaye wakoze icaha yaba uri muri leta canke wundi twese tumushengeze
yamara leta y'u Burundi yagiriza kandi uwo mugwi kukorana n'abashatse gutembagaza ubutegetsi Dudujen atwara umugwi wa ONU wewe se kwabibona
cette accusation a été proférée dès le début de la création de la commission d'enquête. Et elle est souvent faite dans des publics.
Il y a des fois que je vous vois faire. Tout le temps, vous avez dit que vous avez dit que vous ariko musomye neza amaraporo yacu nk'iheruka y'impapuro zirenga 170 ntawo twegamiye twerekana neza ingene agateka kazi na muntu kabangamiwe n'inzego za leta canke batavuga rumwe nayo eka mbere n'iyindi migwi aho mbere niho natwe tugira tuti leta duha makuru tubwira ingene ibintu byifashe tureke twinjire tuganire twegeranye dukorane amaraporo yacu aratomoye nta numwe dukorera gusa ibyo tudoma kuri toke turabihuriza ko n'abatavuga rumwe na leta
et qui font qu'on ne peut pas nous accuser de refléter la position des partis d'opposition.
Uwo mugwi wa ONI umaze gushikiriza raporo zitatu zahawe mbere na Sentare Mpuzamakungu mpande vya CPG nayo nyene iri kwirakora amatohoza ku Burundi. Muri izo raporo harimo amazina y'abantu umugwi wa ONI wemeza ko bashinzwe muri leta nshasha iyo leta umukuru w'igihugu arafise ingene yayise. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, kubwijwi rya Amerika.
Naho mu Rwanda bimwe mu bice by'uturere twa Nyamagabe na Nyamasheke byakumiwe iminsi 15 kubera COVID-19 ubushikiranganje bw'ubutegetsi bw'igihugu bwatangaje iyo ngingo ivuga ko byakozwe bifatiye kwitohoza byakozwe n'inzego z'ubuvuzi. Umumenyesha makuru wacu Temistoke Mutizima araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Itangazo yo ministeri yasohoye mu ijoro ryo kuwa kabiri rishyiriwe wa gatatu riravuga ko kuva kuri uyu wa gatatu utugari twa Kigeme na Ruhunga two mu mirenge ya Gasaka na Kibirizi ya karere ka Nyamagabe ho mu ntara y'Amajyepfo cyo kimwe n'utwa Mubugagi twa n'ibice bya Jarama na Butare hose ho mu murenge wa Gihombo mu karere ka Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda dushyizwe muri gahunda ya guma mu rugo mu gihe cy'iminsi 15. Muri iryo tangazo, Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu irasaba abatuye mu bice byashyizwe muri gahunda ya guma mu rugo kubahiriza amabwiriza bigenga, igasaba kandi inzego z'ibanze cyo kimwe n'izishinzwe umutekano muri ibyo bice gukurikirana iyubahirizwa ryayo mabwiriza. Aya mabwiriza yongera ibindi bice ku byari bisanzwe muri gahunda ya guma mu rugo asohotse mu gihe imibare y'ubwandu bushya bwa COVID-19 yo kuri wa kabiri yagaragazaga ko akarere ka Nyamasheke kabonetsemo abagera kuri 12 banduye iki cyorezo. Madame Mukamasaba Poloni ukayobora akavuga ko ubwo bwandu bushya bwose buri mu murenge umwe wa Gihombo bwiganje mu tugari tubiri kuri tune twashyizwe muri guma mu rugo.
Akagari ka Mubuga ndetse n'akagari ka Butare ariko by'umwihariko nk'uko mwabyumvise mwabonye ko dufite tugari tune twashyizwe muri guma mu rugo ariko hakaba harimo utugari tubiri duhana imbibi n'utwo tugari tubiri twabonetsemo COVID-19 ni ukugira ngo dukumire urujya n'uruza rw'abaturage bashobora gukwirakwiza iki cyorezo ariko bose nabo mu murenge umwe.
Ibi bice bya Nyamasheke bishyizwe muri gahunda ya guma mu rugo mu gihe akarere ka Rusizi gahana imbibi na Nyamasheke kari mu kato ndetse imirenge 5 mwikagize ikaba imaze hafi ukwezi n'igice muri iyi gahunda ya guma mu rugo. Nubwo bimeze uko ariko inzego z'ubutegetsi muri Nyamasheke ziravuga ko ubu bwandu bushya bufitanye isano n'imigenderanire n'akarere ka Rusizi uretse ingamba zatangajwe na Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu zo kuguma mu ngo ku batuye utwo tugari ku rwego rw'aka karere ka Nyamasheke nabo bakavuga ko hari izindi bongeyeho.
Rusizi baye bari muri lockdown ntago bari baherutse kuza ariko bahagaze icyorezo baracyanduzanyije. Turi tugari twose dukikijwe n'ikiyaga cya Kivu, ubu rero urujya n'uruza mu kiyaga cya Kivu rwahagaze ndetse n'uburobyi twumva bugomba guhagarara kugira ngo tubashe kurinda muvoma zose z'abantu bashobora kuva Rusizi cyangwa bakaba bava mu yindi mirenge bakaba baza muri utu tugari turi muri lockdown.
Utu tugari dutandatu two muri Nyamasheke na Nyamagabe twashyizwe muri gahunda ya guma mu rugo, tuje twiyongera ku midugudu 7 yo mu murwa mukuru Kigali, cyo kimwe n'imirenge 5 ya karere ka Rusizi isanzwe muri iyo gahunda. Imibare y'ubwandu bushimaze iminsi itangazwa igaragaza ko mu karere ka Rusizi ahasaga n'ahaha umwihariko mu ngamba zo gukumira ikwirakwira rya COVID-19 ubwandu burimo kugabanuka cyane. Nko ku barwayi 38 babonetse mu gihugu kuri uyu wa kabiri, aka karere gafitemo 4 gusa, ibyasaga nk'ibitanga icyizere ko gashobora kuvanwa mu kato kamazemo amezi hafi 4 nubwo ubutegetsi ntacyo burabitangazaho. Nibutse ko hagendeye ku mibare yatangajwe kuri uyu wa kabiri, ubu mu Rwanda hamaze kugaragara abarwayi ba COVID-19 basaga 1,400. Muri abo abagera kuri 737 barakize, 675 baracyarwaye, mu gihe banaribo bamaze guhitanwa n'iki cyorezo. Demistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Kubyaranze amateka kuri iyi tariki ya 15 y'ukwezi kw'indwi, dutega amatwi Venuste Nshimiyimana akorera mu biro by'Ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza.
Hashize imyaka 60 kuri uyu munsi ingabo z'umuryango w'abibumbye zoherejwe muri Congo bwa mbere guhosha imvururu zakurikiye icyemezo Moise Kapenda Chombe yari yafashe cyo gutangaza ubwigenge bw'intara ya Katanga ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 7 mu mwaka w'1960. Ukoherezwa kw'ingabo muri Congo byasabye na Minisitiri w'Intebe Patrice Lumumba witabaje ibihugu bya Afurika n'umuryango wabibumbye. Katanga imaze gutangaza kwigenga byatumye n'intara ya Kasai y'Amajyepfo itangaza ubwigenge bwayo ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 8 umwaka w'1960. Joseph Ngarurahita agirwa perezida w'inteko ishinga amategeko ya leta nshya. Imvururu zatumye izo ntara zombi zivuga ko zigenga zatangiye Kongo ikimara kubona ubwigenge ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 6 umwaka w'1960. Ingabo za Loni zageraga ku 20,000 zabanje kuba ingabo zubahiriza amahoro, ubundi zihindurwa ingabo zubahiriza umutekano, zikaba zaramaze muri Congo imyaka 4. Nyuma y'imyaka 35 mu 1999 Repubulika ya Demokarasi ya Congo yugarijwe n'intambara yari ihuriwemo n'ibihugu 5 byo mu karere, yashyize umukono ku masezerano guhagarika intambara yemerejwe i Lusaka muri Zambia. Inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi yashyizeho umutwe w'ingabo wa MONUC waje guhinduka MONUSCO ugizwe n'abasirikare, abapolisi, abasivile n'impuguke zinyuranye, bose hamwe bagera hafi ku 20,000 kuva bahagera impagarara ntiziracogora mu burasirazuba bwa Congo.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero +255 411 2 1 6 6 9. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 2 5 2 9 2 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri +351 5 9 1 5 8. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kudyumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Joti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro byo muri aka kanya bigarukiye ngaha. Tuboneye akanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma, hamwe na Fatou Ali Maskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro bateguriye. Wabihagarariye ni Etienne Karekezi, na makuru twese twateguye turi mu ngo zacu. Kuri mikro ari kumwe na Fideni yo ngaha. Turabashimiye mwese mugira umugoroba mwiza, mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika. Thank you.